bo muri Burundi. Humura Burundi.
Humura Burundi ni kiganiro cyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu cy'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu
biciye mu makuru atohojwe neza yireke ibitata byose by'ubuzima bw'igihugu. Humura Burundi
kiremeshwa n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu RPA
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ikiganiro Humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI.
Humura Burundi.
Murakoze neza cyuti bakunzi ibiganiro Humura Burundi cya Radio RPA. Turi kwa gatanu ruhuma mwaka 2018 mudukundire tuwe miliyoni kaze mu makuru akino kiganiro twabateguriye kuri no wa mbere amakuru mukurikira muce kuri internet wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI no ku murongo wa WhatsApp nimero ubusa ubusa 1998 1541 2 aya nakabwiza ingingo nkuru nkuru zikurikira. Imyaka 27 yarumanye hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi kuri iyo myaka iheze rero Petero Nkurunziza aramutse igihugu cy'u Burundi muri kino gihe akavuga ko imbuto itewe ariyo imera mu macakubiri mu bana aterwa n'ababyeyi mu miryango n'abategetsi ngo bakurikiza ibyo barazwe n'ababyeyi. Umwungere mukuru wa diyosezi ya Bujumbura ahamagariye abategetsi b'u Burundi kwitwararika ineza y'abanyagihugu gutyo ubumwe bw'abarundi gusubira gutsimbatara mu gihugu cy'u Burundi. Abakozi 23 bo muri ishyirahamwe CRS Muyinga baragaritswe umutima nuko batashyizwe ku rutonde rw'abakozi ikibazo cy'akazi ku bakozi bashasha mu gihe bari bamaze imyaka ibiri bakorera iryo shyirahamwe ryegukira Ekleziya Katolika. Mu kambi mpunzi ya Nduta muri Tanzania hari impunzi z'abarundi zibu zirafatwa inyuma y'imyenyerezo ya gisirikare yari imaze iminsi habera bagatangazwa n'ingene adafatwa abagirizwa gukora no gukoresha iyo myenyerezo ya gisirikare. Ane andi mukanye cyose kuri micro Hermes Mwandetse mu byuma ari Vicky Christine Interest twese mututi tanga kaze mu donido cyano makuru. Kuri gatanu ruhumba mu mwaka 2018 imyaka 27 yarumanye hemejwe amasezerano y'umwe bw'abarundi hari ku ntwaro ya Petero Buyoya. Kuri izo rero imbuto ngo itewe niyo imera iyo ni rimwe mu majambo Petero Nkurunziza yashimikiye ko mu ijambo ryiwe rijanye n'ihimbazwa y'imyaka 23 iheze hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Petero Nkurunziza atunga urutoki abavyeyi mu miryango ko aribo babiba amacakuri mu bana babo nayo ngo abarongoye igihugu bakurikiza ivyo barazwe n'abavyeyi hamwe n'ivyo bahanurwa n'ababegereye ngo kanatsinda umwami agirwa n'abagabo. Petero Nkurunziza:
imbuto itewe niyo imera. Mwebwe mwese ababyeyi ngaha anje ku byabaye mu Burundi ababyeyi bakuze mwabigize mu ruhara, imbuto itewe ni imera kuko basohokuru bigisha abana babo gukunda igihugu n'ubumwe n'ukunda bene wabo nibyo bigisha no mu mibano yabo ya misi yose. N'ubwami bwari bwubatswe mu bumwe ngo umwami agirwe n'abagabo, abarundi bose baraserukirwa kugira ngo babe hasi y'umwami igihugu gitekane kigire ubumwe mu ngo mu miryango. Ubumwe bw'abarundi rero bwubakirwa cyane bukavomegwa mu ngo no mu miryango. Imyaka 500 arahera kuva turonze nari kwikukira dushikirijwe ko na ntarushatsi cyambara ntama gushika igihe abakoroni baza hafi imyaka 500. Imiryango y'abarundi yari ikomeye, ingo z'abarundi zari zikomeye kubera ubumwe n'intumbero bari bafite nk'umuco, ubumwe n'umuco nk'itara mu ngo n'umuryango. Tugashabishikira rero n'ibwami.
Petero Nkurunziza akavuga kandi ko amacakubiri ariyo atuma abana b'u Burundi birirwa baricwa, impfubyi n'abapfakazi bakagwira, abarundi b'icabwenge bakangazwa, ekanwa n'amatungo ya leta akirigwa arasahurwa. N'ubu Petero Nkurunziza:
amacakubiri asubiza abantu mu ihumbi bihereye ku bantu n'ibintu birakurikirwa, ubutunzi bwacu burasanzara kubera amacakubiri. Nta myaka 5-10 twamaze tudasubiye mu ihumbi, ibyo twubatse bigasenyuka, ibindi bigaturigwa, abantu barapfa bishabwenge boteje imbere igihugu cyacu Burundi, abandi baratabaromoka, impfubyi, abapfakazi intanu. Iyo ni inyungu mbi, ingaruka mbi y'amacakubiri biragaheza. Uno munsi rero harashenyegezwa amacakubiri ngo abandi yatambura Burundi.
Elipete Nkurunziza mukuru w'igihugu cy'u Burundi wikimenyetso nyamukuru kigaragaza umwe mu gihugu ngo nuko umunyagihugu wese yiyumva ko atekaniwe mu biwe no mu vyiwe tuzashikirijwe n'umwungere mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura mu iganiro haye bagenzi bacu baraje na televiziyo y'igihugu Musenyeri Evariste Tongo yagoye yateye akamo indongo z'u Burundi zitandukanye gukora bitwararika ineza yazina mu Burundi wese gutyo ubumwe bw'abarundi zusubira gutsimbatara mu gihugu cy'u Burundi kurikirana Musenyeri Evariste Tongo yagoye
Sezerano ubwayo ni yatosekaye agoma afise akanovera agoma atwibutsa n'impanuro abasokuru baduhaye badusigaranye mugabo kutubize ko ibintu byagenze abantu bagasubira namwo nibibi bikaba byinshi cyane kubera ubwicanyi aho niho dukwiye kugaruka kwa ayo masezerano ariko ubu tukabivuga twumva ko dushizemo n'ingufu nshasha n'ingufu nshasha kugira ngo zononekaye ndibisubiye
uno munsi hari ico hinduka cyane kugira ngo atsimbatazwe muri rusange n'igiki
ugi kintu cyose duhera ko kugira ngo habo umwe nuko dusonera umuntu wari we wese tukubaha agateka kiwe tukibaha byiwe tukamusonera kugira ngo nawe yiyumve mu gihugu ko kise ikibanza aho niho byose bihera abatorongoye mu nzego zose ko zigenda zitandukana nabo bagakomeza barondera ineza ya bose bakaronga inyungu zabo cyane za bamwe bamwe nk'abatanga akakazi abatanga akazi barafise uruhara runini cyane kugira ngo ntibarabe inyungu zabo gusa mugabo barabe abo bose babishoboye gutyo gutyo rero niho ibintu bizoheza bikaza neza
uyu munsi rero kawushitse ubutegetsi bwa Sendide FTD aho gutorera umuti ibibazo by'amoko bizingamitse igihugu bwafasha ahubwo ingendo yo kubitsimbataza haba mu mvugo canke mu ngiro sinabyo bishikirizwa n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme banira amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi uyu muhari ukaba waboneyeho akajya kuguhamagarira abarundi bose gukora uko bashoboye kose bagahanira amahoro n'ubumwe byose kuri iterambere ry'igihugu uyu ni umwe muri abo bakenyezi
ihimbazwa ry'uwo munsi rishitse igihugu cyugarijwe n'ingorane zihanze ubwo bumwe nyene amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yari yuguruye ibindi bihe mu Burundi twiyemeje gusubiza mu bwubati inkota yo kumarana kandi turi bene Burundi twese tugasezerana kwandika yandi mateka y'igihugu cyacu imyaka ibaye itatu u Burundi businzikaye abana babwo bapfa ku bwinshi bakishwa n'abari bajeje kubakingira no kubungabunga ubumwe n'umwumvikano hagati yabo abandi barashwiragiye barangazwa abandi na abo baguye mu mabohero azwi n'ayandi yo mu binywabi intwaro y'igihugu iriko ikijana hatemba ubutunzi bwacu bugeze aho umwansi ashaka uno munsi aho kubogora ibyagoramye muri kahise ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwiyemeje kubiba no kunoza amacakubiri y'ubwoko yabaye ingendo y'iyo ntwaro mu mvugo no mu ngiro barundi barundikazi ubumwe bw'u Burundi sindota zidashikirwa burashoboka kandi niyo ntumbero yacu uno munsi rero n'ubu munsi w'ibirori gusa utubera umunsi wo gusubiza agatima mpembero twiyumvire ibyo turimo niyo turiko turajana igihugu cacu umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi uboneyeho akajyo kukukeza bo bose bagwanira by'ukuri ubumwe bw'abarundi tubabwira tuti komera ku muheto muri mu nzira nziza kandi mureme kuko turi benshi kuri urwo rugamba twese hamwe tuzorutsinda
yari umwe mu bakenyezi bahanira amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi mu kanya tubandane n'amakuru twateguriye mu gisata cy'agateka kazi na muntu
humura Burundi
mu gisata cy'agateka kazi na muntu hari umuntu yaraye agaritswe n'igipolisi muri zone musaga komine muha mu gisata cya Bujumbura Tedingirimana yafashwe yagirizwa gutunga ibirwanisho izagirije umuryango wiwe bavuga ko ari irementanya bagasaba nyabuna kwiyorekurwa kuko bafise amakenga ku mutekano wiwe Innocent Valentin Singira nkabo
abanyagihugu bo muri zone Musaga komine Muha mu gisagara cha Bujumbura babonye ihagarikwa rya Tedingirimana bavuga ko bagiye babona igipolisi kiza kumufata mu gatondo ko kuri uyu wa Mungu bica bibatera amakenga
babukuye mu masambi yo mu gatondo wa Musaga kuri zone Musaga ama mu masaha sita bati babukuye
abo banyagihugu bavuga ko igipolisi imbere yo kumuhagarika cyabanje gusaka mu rugo kwa Tedingirimana yamara ngo nta kigwanisho gicira umuriro bahasanze kiretse inkoni yo kwirarira
uwo mwagiye ngo sinzigwani mu rugo wiwe nta kigwanisho bahasanze bahasanze agasana ku mutwe n'inkoni
bamwe mu bagize umuryango wa Tedingirimana bafise impungenge ku mutekano wiwe bagasaba ko wabo yorekugwa ngo kuko ari kadiru mwikeko.
Yakije mpunga yenye no kubera tutarabona igisaha cyakubaza ko atoba. Na hari kuba dukubwo ko bo butunga n'izaba bakaraba ko ta kintu yatsaba bakamwifu. Ngo cyo dukubwo ari kareza na kubera nta ta kintu atanze.
Utwara ikirindiro cy'igipolisi kuri zone Musaga Manirambo na Desire. Tumubajije izereke ifatwa rya Teddy Ngirimana yatwishiye ko atarakimwe ariziko. Ko twobaza umuvugizi w'igipolisi.
Arakoze neza Saint Valentin singira nkabo ihagarikwa n'ifungwa rya Moyize Shimimana munyagi wo muri zone mukungu komine Nyanzara kinara makamba biragaragaza iho nyangwa yageruye ry'amategeko mu gihugu cy'u Burundi zivugwa n'umushinga wa Manzo Lambert nigarura aho avuga ko kugira umugabo n'umugore basezeranye kubana imbere y'amategeko babanza kuvyemeranya bose kurikirana umushinga wa Manzo Lambert nigarura
ihagarikwa n'ifungwa rya Moyize Shimimana n'ifungwa ari honyanga amategeko n'agateka ka muntu na cyane cyane igitabo kigenga ingo n'imiryango mu Burundi. Ubwa mbere cyo mumenya nuko ikwandikwa kugira ngo abantu bagire ubugeni n'ibintu bisanzwe biteganijwe n'amategeko ariko kutabikora cyane guhakana gushira mu ngi byo wiyemeje kugira ugire ubugeni ntana hamwe bishobora kwitwa icaha dusomye amategeko y'u Burundi. Kira noneho igico gitabo kigenga ingo n'imiryango mu Burundi na cyane cyane ingingo yacu ya 87 ivuga neza yuko ubugeni ari ugushaka k'umugabo n'umugore bagaheza bakisunga amategeko yanditswe mu Gifaransa bavuga bati mariage l'union volontaire de l'homme et de la femme conforme à la loi civile. Byumvikana yuko kwanka rero kugira ubugeni n'uyu cankuriya cyane gushira mu ngi ibyo wiyumviriye ibyo wiyemeje mu kugira ubugira ubugeni ntibishobora gufatwa nk'icyaha gushikaho umuntu apfungwa atari ubushaka gukoresha inguvu cyangwa igikenye bihonyanza amategeko. Ubwa kabiri mukuru wa zone nta bubasha na bumwe ahabwa n'amategeko bwo guhagarika cyangwa gufungwa umuntu. Ni bimwe bita la carité de péché ntayafise bisigura yuko ibyo yakoze byerekana yuko amategeko mu Burundi atakibanza gifise ahari gukora amategeko yanditse. Ni nacyo cyerekana intwaro y'igikenye aho hakora inguvu hakora ingimba mu kibanza cy'amategeko.
Umushinga w'amanza rambe nigarura akabishikirije inyuma yaho uyo munyagihugu wo muri zone mukungu yankiye kwandikanwa n'umugore bahora babana kubera ko bivugwa ko yasigaye ari muhabara uyo mukuru wa zone mukungu azi ku izina rya Audace Ndayitwa yeko tukiri mu gisata cy'agatakeze na muntu Serge Ntakarutimana mu isoko rise kominare ya Rukaramu muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura yahagaritswe n'iperereza kwa 31 gitugutu mwaka 2015 hafi y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura ngo yaciye agandagurwa inyuma y'amasaha abiri ahagaritswe aca ahambwa mu maramvya. Izo irimo atohoza yashizwe ahabona n'ishyirahamwe Focode mu idosiye ya 63 yashize ahabona kuri uyu wa mbere mwisekeza ndondeza Pacifique Nahazu yarongoye Focode akababazwa n'ukuntu ikigega ONPR chance gutanga ibisigi ku muryango n'ibondo kandi bari babifitiye uburenganzira kurikirana Pacifique Nahazu yarongoye ishyirahamwe Focode.
Kwigenekerezo rya 31 gitugutu mu mwaka wa 2015 niho igipolisi cyarasa ugwaruka rwari ruvuye gushingura uwabo hariya barabara rya Bujumbura turuja ku mpanda ikambere bageze mu gace ka Buringa. Uwo munsi nyene mu gihe cy'amasaha indwi niho umwarimu Serge Ntakirutimana yigisha ku ishuri rya komine hariya mu Rukaramu yari atashe avuye gutanga ibyigwa ku banyeshuri barangiza ibisata byabo. Ageze aho hantu asanga hariho umwe mu babanyi biwe yari yafashwe ariko arakubitwa n'igipolisi. Niko gufata telefone kugira ngo atabarize uyu muhungu yariko aragirwa nabi cyane yashobora kwicwa umwanya n'umwanya. Niko rero kandi yaca afatwa afashwe nawe uyu mwarimu bacamuhereza ubutwari iperereza muri komine Buterere aho bita ngo Toma. Uyu nawe agenda mujyanye mu modoka yiyo. Guhera icyo gihe nta muntu arashobora gukubita ijisho Serge Ntakirutimana. Amakuru twarose mu itohoza twakoze nuko iyo bayahavuye ajyanwa mu maranze acaragandagurwa bamuhamba bamutemaguye ngo mu kanogo gato cyane. Umuryango wa Serge Ntakirutimana warabura bujwe rwose kuko inyuma yaho hagumye hari abakozi b'iperereza n'abandi mu gipolisi bemeza ko Serge Ntakirutimana apfunzwe bahaguma basaba amafaranga kugira ngo bafashe kubaha uwabo amafaranga atari make yaratanzwe n'uwo muryango. Iruhande y'ibyo umuryango urateka ubwoba bagira ko kandi barawima ibyo ONPR mu bisanzwe iha abasiga bashigwa babakozi ba leta kuko Serge yanasize utwana duto cyane tw'imyaka 5 n'imyaka 3 imvo y'ukumwima utwo dufaranga twifashanyo ngo nukubera ko umuyobozi w'ishure Serge Ntakirutimana yakorerako iyo bayakoze raporo ivuga ko Serge Ntakirutimana yataye akazi bino bintu biteye agahinda iyi kandi bayidosiye ya 60 yisekeza ndondeza tukibutsa ko aya madosiye yose akogwa abategetsi b'u Burundi bakabimenyeshwa ariko bakaba batigera bishura kuri ivyo bibazo bijanye n'ivyaha bikomakomeye biriko birakogwa mu Burundi
ari Patrick Nahazu yarongeje hamwe Focodi abantu bane ni urwanda rwa RP yagwashoye kumenya ko bagandaguwe mu ntara zitandukanye z'igihugu mu ndi twa radiwejeje muri abo bishwe batatu bato yari biziga mu gahinga ubundi umwe yicwa kubiswe inkoni mwicho kilingo nyene abantu babiri baramenyekanye ko bakomeretse biturutse ku mahiri bakubiswe n'ugwaruka kw'imisoro imbonera kure muri abo akaba harimwo buramataru ntara ya Rutana Emmanuel Ndashimiye
mu buraruko bw'igihugu uwitwa Sylvestre Niyonkuru w'imyaka 46 yaratowe ari kiziga ku mutumba Kidoberi muri komine Marangara mu ntara ya Ngozi ababonye ico kiziga bavuga ko biboneka ko yakubiswe inkoni hari kuri uyu wa Mungu igerekerezo rya kane Ruhuhuma aho nyene mu buraruko bw'igihugu kuri uyu wa tugenekerezo rya 31 hari umwana yishwe na se wabo muri zone Kabuye muri komine n'intara ya Kayanza ico yamuhoye kikaba kitamenyekanye mu gihugu hagati kuri uyu wa kandi genekerezo rya mbere Ruhuhuma uwitwa Space ngenda ku mana yaratowe ari kiziga ku mutumba Teme muri komine Bugenyuzi mu ntara ya Karuzi ababonye ico kiziga bavuga ko yishwe acumiswe ibibugita umugabo wiwe akaba yarafashwe ku mvo z'amatohoza mu buseruko bw'igihugu kuri iyo genekerezo rya mbere uwitwa Matiasi Nzoyisaba yaratowe ari kiziga ku mutumba Nande muri komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi abanyagihugu bavuga ko ikiziga ciwe bagitowe cene na ku mugozi muri indwi twaraye turangije Bede Nyandwi buramatari w'intara ya Rutana ari kumwe n'umushoferi wiwe barakubaguwe n'ugwaruka rw'imbonera kure ku mutumba Gitaba muri komine n'intara ya Rutana izo mbonera kure zagiriza buramatari ko yashatse kuzigonga n'imodokari hari kuri uyu wa gatandatu igerekerezo rya gatatu z'uku kwezi kwa Ruhuhuma
arakoze mgenzi wacu Emmanuel Ndashimiye mukanya tubane makuru twateguriye mu gisata cintwaro ibereye
ku muri Burundi
mu gisata cintwaro ibereye abakozi 23 bahoze bakora mu ishyirahamwe gatolika Serge Muyinga barido bako batashize ku rutonde rw'abakozi ikibazo cy'akazi ku bakozi bashasha kandi bari bamaze imyaka 2 bakorera iryo shyirahamwe abakozi abandanya bavuga ko bafise amakenga ko bashasha bahawe akazi baturuka mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD mu gutanga akazi hisunzwe iby'imigambwe muri kino gihe abakozi basaba abarongoye CRS mu Burundi no mu karere gukurikiranira hafi itango ry'akazi ririko ribera muri CRS Muyinga Jean-Pierre Nifashije
iyo midogo y'abahoze bakorera ishirahamwe katolika Celeste Muyinga 23 ifatiye ko kuvaho amasezerano y'akazi yabo y'imyaka 2 ahereye iryo shirahamwe ryaciye gihutira kubasezerera abo bahoze bakorera ishirahamwe katolika Celeste Muyinga bavuga ko iryo shirahamwe risanzwe rifise ibisata byinshi nabyo nyene amasezerano yabo yari yaraheze ariko ko abandi babandanije bakora
muri Celeste yasanzwe akorayo abantu bari mu gwinyisha hariho nk'abakora muri mobilisation abakora muri registrema abakora muri gouvernance ni benshi muri abo bose hari abantu basanga bafise contrat a durée déterminée bafise contrat a durée déterminée muri ce contrat a durée déterminée hari mobilisateur abo muri registrema na gouvernance abo muri registrema na gouvernance contrat zabo ziheze baca zibaranuvire barabandanya mobilisation baca barataha
iryo shyirahamwe ryaciye rihamagaza ko rikeneye abakozi muri icyo gisata cyo kwigisha mobilisation bibicishije mu itangazo ry'akazi abo 23 batanze amadosiye yabo nk'abandi bafise icyizere ko bazoronka akazi kuko bari basanzwe bafise uburambe mu kazi ariko bagiye basanga ku ntonde ko bacaguwe bambere batariko bavuga ko akazi kahawe abari mu mugambwe uri ku butegetsi batazi icyo iryo shyirahamwe gisunze mu gutanga akazi ko atana amanota yabamenye ikibazo bigeze bamanika ku mugaragara basaba abarongoye iryo shyirahamwe mu karere gukurikiranira hafi iryo tangwa ry'akazi mu ntara ya Muyinga
amuntu n'umwe bari basanzwe mu mobilisation yagize amahirwe ngo acemwa ni kubera iki bo batarutse amahirwe nabo guheka mu bandi turaje abahiganwe uko basumenye byinshi rusumbya bari bazobereye mu hafi myaka ibiri ikoramwe atari uko batanzwe n'umugambi ku butegetsi akaba ari ibintu bitari bwaboneke na rimwe mu mashyirahamwe ya Kristo atumenyere nka Seres ubwo n'ibibazo bya Seres hari mu Yinga hari Bujumbura hari mu Rwanda bishikira ngari mu Yinga baramanyanga atarakorikwa bahagarike barabona urutonde rw'abamenye ukuntu atanamatsa bashitse ko byo byose bimwe bigaragaza amanyanga karakogwa
Jide Banat arongoye ishirahamwe Seres mu ntara ya Muyinga twamurondeye telefone yiwe yahamagara ikaburuyita
arakoze Jean Pierre nifashije leta y'u Burundi iriko irasahura imiryango mu gusaba interano z'agasakisaki zikaba bivugwa n'abigisha kuri lise seminari ya Busoni mu ntara ya Kirundo bari kwasabwa n'umuyobozi w'iryo shure gutanga amafaranga angana n'ibihumbi bitanu by'amafaranga y'amarundi yo gutera amatora y'umwaka 2020 nimugihe baheruka gukatwa ku mushahara w'ukwezi kwa mbere ayandi yo guterera ayo matora nyene Sandrine Nkurikiye
mu biro vy'abarimu bateguriramwo ivyigwa bita salle de prof mu gifaransa hamanitse ugwandiko rutewe ku mukono na Dona Ndagizaniye umuyobozi wa lycée communale Busoni rugira ruti biramenyeshejwe abigisha bose ko bategerezwa gutanga amafaranga ibihumbi bitanu yo guterera amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abataza babara yatanga gushika kuri uyu wa gatandatu ruhuma uyu mwaka urutonde rwabo ruzoca rurungikwa mu buyobozi bukuru bw'indero mu ntara abo bigisha kuri iryo shure bagatishavu kuri leta igiye kubarihisha kabiri ku gikorwa kimwe
abigisha rero bafite udasanzwe kubona leta igise kubuza ibitungane kugira ngo bakate amahera ku nguvu y'iteka yo gutera amatora none ubu abayobozi n'abandi bafatiriye kugira ngo batwara gihugu bateza guhimiriza abarimu bose bagatanga amafaranga ibihumbi bitanu yemera kuyibaho basanzwe barabakatiye ubushikiranganji
iruhande yako gashavu abo bigisha kuri lycée communale Busoni bamenyesha ko afise amakenga kutazo kurikiza iyo ngingo ashobora no kwirukanwa mu kazi
tukabona yuko agabawe na kadinjerezo mu gihe amaze iminsi bahamagaza abahamaze amashure kuva kuri za kaminuza abadirese cumi n'abiri amashure cumi n'abiri basomere badufise akadingo ndi kudepoza yuko rero ari umugambi kugira ngo badashoboye kudutanga ayo mafaranga bazoboneyeho akajya kukumukura ku kazi abisha bamwagiriza bamudunda na leta ubwo bari bwinshi kw'ibyo bintu
bagasaba rero leta ko yoreka gusongera isibe kuko basanzwe bari mu bukene ntangere
tukabona rero yuko ari ugusohora imiryango mu gihe igihugu cyacu gisanzwe cyugarijwe n'ubukene ibiciro by'ibifungwa byaraduze iby'ibinyobwa byaraduze reka byose byaraduze ibikoresho byose byo muhira byose byaraduze none rero tene uwo mugambi leta yafashe atari mwiza ugakatse amafaranga hanyuma igaca yongera igatuma abarongozi nabo bakate kuri iki cyabo tukabona yuko ari guhuhura ryabishamwe byaravutse
arakoze Sandrine Nkurikiye inkuru ya nyuma y'ano makuru twateguriye avuga mu gisata cy'impunzi aho avugwa cyuwa kibi mu ikambi impunzi z'abarundi y'induta mu gihugu cya Tanzania icyuka cyatumwe n'uko igipolisi cya Tanzania kiriho kirafata bamwe muri izo mpunzi inyuma y'imyimenyerezo ya gisirikare yari imaze iminsi ivugwa ko ibera muri iyo kambi ya Nduta igitangaza aba muri iyo kambi n'uko aho gufata abagirizwa gukora no gukoresha iyo myimenyerezo ariko hafatwa abatanze ayo makuru mu nzego za HCR no muri leta ya Tanzania Bonfise Niyongere
abarundi bahungiye mu ikambi y'Induta bamaze iminsi babona ihagarikwa ry'abantu bafatwa n'igipolisi cya Tanzania iryo hagarikwa riraba cyane abatanze amakuru y'imyimenyerezo gisirikare kibera mu ikambi ya Nduta gusumba abariko barayikora n'abariko barayikoresha
hamaze iminsi hafatwa abantu bamwe ni muri bamwe bari bafise uruhara mu gutanga inyigisho za gisirikare abandi bariko bahogwa yuko boba baratanze amakuru abantu benshi barara unyonga abandi bakarara bakeranire umutekano wabo aho basanze baba biteze yuko igipolisi kiza kubashikira
abantu ndwi niba bamaze guhagarikwa n'igipolisi cya Tanzania impunzi z'abarundi ziraho mu ikambi ya Nduta bakaba bateye umutima uhagaze no kubona abahagaritswe imbere gusambishwa n'igipolisi no kujanwa gufungiwa ahantu hataramenyekana babanza kwakwa izina ryo kwitwa impunzi muri icyo gihugu cya Tanzania batanga akaruhuko ko bararongoye izone y'umunani yabaye wa mbere mu gushira habona ibyo by'imyimenyerezo gisirikare kugwa muri iyo kambi ya mari igipolisi cya Tanzania ari mu ba mbere cyahagaritse
mu gihe yari abasanzwe ariko barakora icyo gikorwa mu gihe vide zone y'umunani niwe yarahamagaye arabereka ati ngo murabe b'abantu ibyo bariko barakora ariko abo bantu n'ubu ari dekenja ntibarafatwa ariko umatanze inkuru arahanga tutazi kuko ubu yari akwiye uburenganzira bwo kwitwa impunzi ahubwo amakungu arakwiye kwita ikibazo cy'impunzi zo mu nkambi ya Ngutu ahandi ho iminsi itari mike ibara igashobora kugwa abantu tukicwa nk'uko byabaye kamanyora
izo mpunzi zo mu ikambi ya Nduta bavuga kandi ko ibigwanisho bito bito bishobora kuba binyagara muri iyo kambi bakavuga ko igipolisi cya Tanzania atana amatohoza akomeye cyakoze kumwe muri izo mpunzi yashikirije inkoho igipolisi cya Tanzania
aheruka gutanga inkoho ya kashikos n'amasharijeri atatu yarayihaye abapolisi agashimwe bamuhaye ihati ebyiri yuko ashikanye iyo nkoho amakinga dufite umuntu yatanze iyo nkoho yayikuye hehe yariko arayikoresha iki ngaha mu nkambi ko impunzi mu kwinjira igipolisi kiragushaka waba ufite n'imbugita barayikwaka iyo niyo nkoho yinjiye mu buryo yariko irakora iki yari imaze igihe kingana gute mbega nta zindi nkoho zisa zaba ziri ngaha mu nkambi
izo mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta bakibaza ko hoba harimo ukuboko kwa leta y'u Burundi aho bavuga ko n'abakozi b'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR baba bakora nk'abakozi ubutegetsi bw'u Burundi
n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryakira impunzi HCR uravye abakozi baryo nitwo batandukanya n'abakozi bakorera leta y'u Burundi na leta ya Tanzania kubona umuntu afatwa n'igipolisi bagaca bamutwara muri ivyo biro kumuha urupapuro asinya yuko bamukuyeko uburenganzira bwo kwitwa impunzi none abarutiyeko igikumu bobaswa nde leta ya Tanzania canke
kuri ibyo byose twagerageje kumenya icyo ibivuga ko turaduhamagara ujejwe gukingira agataya k'impunzi muri iyo kambi ya Nduta ariko twamukenye arakoze mwezi wacu bonfise niyongere no ngamagara twateguriye yo kuri wa mbere agarukiye kuri micro mari kumuna Hermes ntibandetse muri izo vyuma hari vyi Christine n'interete twese tuti mugira mwubahwa mu bijyanye wanyu haba mu Burundi canke mu makungu
Chari kiganiro humura Burundi mushikirizwa n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini
ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye